Abarundi 80 bagizwe n'abanyeshuri bari bavuye kwiga i Bugande barungitswe iwabo kuvaho icyo gihugu gifata inkingo yo kugara amashuri n'abandi bantu bari bavuye mu Rwanda na Uganda kuri uno wa mbere mu masaa 6 niho bajanwa n'amamodokari manini y'igisirikare ku murwa mukuru w'intara ya Kayanza na Ngozi bakuye ku mupaka wa Kanyaru uhanurwe n'u Rwanda aho bari baraye abakuze bashyizwe mu ihoteli Gwishinza yo mu gisagara cya Kayanza abasore n'inkumi nabo bajanwa mu ihoteli Gloria Ingozi amakuru dukuraho muri hoteli Gloria ahashyizwe abashyika 53 nuko icyumba ku ijoro rimwe cyishyurwa 10,000 abo bahashyikiye kugira bakurikiranwe mu kiringo cy'iminsi 14 ko atamugera ba corona binjiranye baryama ari 3 cyangwa 4 mu cyumba kimwe kugira bashobore kuronka amafaranga yo kuriha kuko bategerezwa kwirihira ubwo buraro ikindi kibagora nk'uko twavuganye mu bahashikiye abivuga nuko no gufungura bimenya hoho aho bigoreye cyane nuko bategerezwa kwishyura amafaranga imbere ibyo bagomba bafungure umwe mu bagendera muri iyo hoteli isanzwe ifise n'ikirabo twavuganye yatumenyeshejwe ko bafise impungenge cyane ko mu gihe hoba hari uwanduye yazanye muri icyo kibanza ko nabo bashobora kuhandurira amenyesha ko abakozi bagaburira abazanywe gukurikiranwa n'abaganga ari nabo bahereza ibyo banywa cyanke agashika kibokesheje naho ngo babambaye udutambara dufuka umunwa amenyesha ko impungenge zitabuze iyo hoteli rero yatowe kugira yakire abo barundi abavuye mu mahanga baciye ku Kanyaru muri kino gihe irashungerewe n'abapolisi ariko kubera ifisi ikirabo ntibuza abagiye gusorora ko bahashika abantu 90 nabo baje bava ku mupaka wa Kobero ugabura Burundi na Tanzania nibo bari mu mahoteli abiri imwe y'Imuyinga iyindi yo mu Kirundo abarahi Imuyinga bagumije mu ihoteli yaho nyene Kobero yitwa Paredo Nazareth amakuru dukesha igipolisi atumenyesha ko abantu bariyo arabavuye Kenya Uganda na Tanzania kuva kwa gatanu w'indwi iheze muganga yereke nkuru nziza arongoye intara y'ubuvuzi ya Muyinga amenyesha ko abantu bategerezwa kuhamara iminsi 14 kugira bakurikiranwe n'abaganga basuzume neza ko atamugera wa corona bakuye muri ibyo bihugu baje bavamwo byamaze gutegwa n'ako karanda mu Kirundo hashyizwe 15 muri amatari w'iyo ntara yabategetse kwirinda gusohoka kubonana n'abandi bantu warongoye intara ya Kirundo yanategetse ko ubutambiro bwose bwa doni bwo muri iyo ntara bwugagwa mu ntumbero yo kwikingira cyo kimwe n'abashyitsi Ngozi naho Imuyinga na Kirundo bategerezwa kwirihira amafaranga y'icyumba nayo gufungura ahandi havugwa abantu bashyizwe ahabonyene kugira bakurikiranwe n'abaganga ntibazohave banduza abandi ni mu ntara ya Rumonge aho mu Rumonge hashikiye kuri uno wa mbere abantu 145 bavuye muri Congo baciye mu kiyaga Tanganyika nk'uko abajejwe intwaro babimenyesha bose bazanywe n'ubwato ariko abanyekongo bari muri bwo baciye basubizwa inyuma n'abajejwe umutekano abo bantu rero 145 baciye babashyira ahahoze ikigo cyigisha imyuga semina amakuru dukuraho mu Rumonge nuko muri icyo kigo ata kintu na kimwe cyerekana ko cyari cyiteguriye kwakira abantu kiharangwa kuko atamazi meza hari eka nta n'utuzu twa sugumwe duhari Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika.